Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikenagi gitoro rimaze imyaka itari mike riguma gisubiriza mu Burundi. Muri kino gihe ico gitoro kiboneka isorosoro mu mihinga itandukanye, amasoko ya magendo nayo agaca gitanga ku giciro cy'umurengera. Bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi iby'ubuzima bw'igihugu bakavuga ko imwe mu nyishu ari uko ico gitoro coza kiracishwa mu nzira y'amazi kugira gishikanwe mu Burundi. Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 13 munyonyo mu 2021 nitwa Emile Nibasumba. Hamwe hamwe ubigitoro cy'ubwoko bwa essence kigugwa amaheranga n'ibihumbi 600 litiro ku isoko ya magendo. Abakigura ku giciro cya leta cy'ibihumbi 2,400 bategerezwa gutonda imirongo y'urutavana ko imbere ya mastasiyo, naho bitabuza ko bamwe bamwe bataha tacyo baronse. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom asaba ko urudandazwa rw'igitoro rutoguma rwigungiwe n'akagwi kamwe kabagwiza tunga.
Twe twasanze ishyirahamwe Interpetrole ryoryo ariryo ritegeka ibintu byose mu gisata cy'ibitoro, bafise amakamyo baguze bafise, bavuga yuko badashobora kurunga icyo bayakoresha, donc badashobora kwemera inzira yo mu mazi. Aricyo gituma mubona hariho monopole, kandi hagaca habaho nico cuko inzira zo mu mazi z'ubwato batazikoresha. Nkubu baretse abantu benshi bakaza hakagira ngo bacisha mu mazi abandi bagashirasha mu ibarabara, burabaho bahuriza. Mugabo leta ntivyemera, leta ntibishaka kubera izo nyungu z'abantu bafise amakamyo. Ishiramwe Olicome ryarigeze kurungika abantu baja mu mugwi w'amaho ujejwe kuraba ingene ibitoro vyoboneka, kandi tukafasha imbere yuko Circuitre de prix ijaho abo bantu bacu bagomba kubanza kubiraba, hanyuma bagatanga ico babona cokogwa. Mugabe ivyo twatanga vyose ntivyigera bikurikizwa, arico gituma ishyirahamwe Olicome ryaciye rihitamwo gukuramwo umuntu waryo. Kuko usanga leta bayiserukira bafise ivyo bafise mu mutwe bavuganye n'abadandaza, mugabo ntibigere n'umunsi n'umwe biyumvira ikintu kiza kiraba ineza y'umunyagihugu. Arico gituma iyo circuitre rero de prix mu bisanzwe nk'ubu yategerezwa kuba iri kuri site urubuga ngurukana bumenyi rw'ubushikiranganje rw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bw'igaca leta, kuko nibo bayigira hamwe, nibo bayishyira ku gikumu. Ariko usanga umengo ni ibintu vy'akanywa babo.
Interpetrole niryo shirahamwe rirangura igitoro cinshi kiza mu gihugu kurusha yandi. Mu yandi mashirahamwe arangura igitoro hanze harimwo Mogas igitwa Yakem Oil Company bita York mumfunyafunyo, igitwa Burundi Petroleum Product bita BUP mumfunyafunyo, hamwe n'igitwa Delta. Uwarongo ishirahamwe rigwanya inyonora n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu abona kandi ko hamwe icyo gitoro coza kiracishwa mu mazi abarundi boharonkera koyoko.
Mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji bushiraho ikintu bita structure de prix de carburant. Iyo structure rero iba ihari kugira ngo yerekane igitoro kuva iyo kigurigwa mu madepo, iyo kiva bagashiramwo ibijanye na road transport, iyo kiza n'amakamyo hari giciro cacu, niyo kiza n'ubwato hari giciro cacu. Igiciro rero icy'ibitoro biza mu bwato usanga dufate nk'akarorero mwiba barabara nka transport bashizeko nka 50 ku litiro kuri transport y'ibitoro biza mu ibarabara, kuri transport y'ibitoro bica mu mazi litiro baca bayigirako 20. Murumva rero yuko igiciro kica kigabanuka cyane ugifatiye muri rusangi.
Gabriel Rufyiri yavuganye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.